Iyi mwumva ni Radio Ijwi ry'Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi yoboye ibiganiro byo muri iki gitondo. Ikaze kuri radio yanyu. Abanyakanada barifuza ko Mark Carney ugiye gusimbura Justin Trudeau ku mwanya wa ministre w'intebe yazafasha igihugu kwikura mu bibazo kirimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kwizera ko muri iki gihe gitagiye gufata ubutegetsi ashobora kutuma acubira uwo mwuka mubi, ariko ni ibintu bihangayikishije Abanyakanada benshi ndetse n'Abanyamerika benshi.
Uyu ni Joseph Hakizimana, umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda, wigeze kwiyamamariza umwanya mu Nteko Ishinga Amategeko ya Canada mu matora yo mu 2019 mu ntara ya Quebec. Perezida w'agateganyo wa Gabon azahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu n'abanyepolitiki batatu mu matora azaba mu kwezi gutaha. Perezida Donald Trump wa Amerika yagennye bamwana we kuba intumwa yihariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Muri Amerika kandi, Perezida Donald Trump yatangaje ko guverinoma ye iri mu biganiro na sosiyete z'ubucuruzi enye zifuza kugura TikTok. Aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu mwanya, mube hafi ya radio yanyu. Ibiganiro byacu tujye kubihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump aratangaza ko guverinoma ye iri mu biganiro na sosiyete z'ubucuruzi enye zifuza kugura TikTok. Inkuru mugezweho na Thomas Kamirindi.
TikTok ni y'Abashinwa. Amerika iyirega ko ibangamiye umutekano wayo kuko ngo ishobora kuba ihishemo icyo bita mukuruzi yakwiba amabanga y'igihugu. Yayihaye itariki ntarengwa ya 19 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka kugira ngo beneyo babe bayigurishije cyangwa se icibwe mu gihugu. TikTok yarabiregeye itsindwa mu nkiko zose kugera no mu rw'ikirenga. Akimara kurahira ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gushize, Perezida Trump yashyizeho iteka risubika ibyemezo by'inkiko ho iminsi 75. Ku cyumweru gishize, abanyamakuru bamubajije niba TikTok ishobora kugurishwa vuba, maze abasubiza ko bishoboka.
Birashoboka. Turimo turavugana na sosiyete nke zitandukanye. Mu by'ukuri, abantu benshi barayishaka. Bizaterwa nanjye. Yego, birashoboka.
Perezida Trump yabivuze ari mu ndege ye y'akazi Air Force One, ariko ntiyasobanuye izo sosiyete izo ari zo. Inzobere mu by'ubucuruzi na teknoloji bavuga ko TikTok ifite agaciro kagera ku madolari miliyari 50 byibura.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yategetse abakozi bayo badakenewe muri Sudani y'Epfo kwihutira kuvayo. Intambara irimo ibera mu majyaruguru y'icyo gihugu irimo gutuma icyuka kibi cyiyongera mu gihugu cyose. Ibindi kuri iyi nkuru na Fidel Niyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika buvuga ko bwafashe iyo ngingo ku mvo z'uko ingwano idacureha mu buraruko bwa Sudani yo mu bumanuko, kandi abanyagihugu bariko bahabwa ibigwanisho. Abantu bitwaje ibigwanisho baragwanye n'igisirikare cya Leta ku munsi wa kabiri w'indwi irangiye. Vyatumye Leta ihagarika abashikiranganji babiri n'icegera c'umukuru w'igisirikare bashigikiye icegera ca Prezida Riek Machar yahoze agwanya ubutegetsi. Inzu yiwe yarakikujwe n'igisirikare mu gihe abamushigikiye bavuga ko ihagarikwa ry'abakorana na Masha rigeramiye amasezerano y'amahoro mu gihugu. Ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye, igitero cakozwe ku ndege ya kajugujugu y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu buraruko bwa Sudani yo mu bumanuko vyarerekanye ko umutekano utera uhungabana kurushiriza. Ishirahamwe ONU ryatangaje ko ico gitero kibonwa nk'icaha co mu ntambara. Ugwego gwa ONU rujejwe agateka ka muntu muri Sudani yo mu bumanuko ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye gwavuze ko uruhagarara rurangwa mu buraruko bw'igihugu n'icuka kibi ku mugwa mukuru Juba bishobora gutuma amasezerano y'amahoro muri Sudani yo mu bumanuko asambuka.
Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratangaza ko yarangije ibikorwa byo kugabanya ingamba z'iterambere Amerika yakoreraga mu mahanga. Ibice 83% by'imigambi ya USAID byarahagaritswe burundu. Ibindi kuri iyi nkuru na Thomas Kamirindi.
Aka kazi kari kamaze ukwezi n'igice kakurikiye iteka rya President Donald Trump ryo ku itariki ya 20 y'ukwa mbere gushize yasinya kimara kurahira ryahagaritse USAID igihe cy'amezi 3 muri Amerika no mu mahanga. Mu kwezi kwa kabiri yashyizeho irindi teka rigira Ministro Rubio umuyobozi mukuru wa USAID by'agateganyo. ubusanzwe USAID ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mpuzamahanga imaze imyaka 60 nini ishinzwe yari ikigo cy'igihugu cyigenga. Mu itangazo yanyujije ku rubuga X rwahoze ari Twitter, Rubio avuga ko gusuzuma imikorere ya USAID byageze ku mwanzuro wo gukuraho burundu programu zayo 5,200 ku 5,600 yakoraga. Ni ukuvuga 83% n'8% bya programu zose zigomba kuvaho. Asobanura ko zagiyemo amadolari amamiliyari n'amamiliyari mu bidafitiye inyungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ko zimwe na zimwe ahubwo zangirije izi nyungu z'igihugu. Ministre Rubio yongeraho ko agiye gukorana n'Inteko Ishinga Amategeko Congress kugira ngo programu zizagumaho zizajye burundu mu maboko ya ministeri ye. Koko rero intumwa za rubanda zo mu ishyaka ry'abademokrate zivuga ko gufunga USAID bitemejwe na Congress byaba binyuranyije n'amategeko. Congress niyo yashinze USAID mu 1961, ni nayo iyiha ingengo y'imari yose ikoresha. Ku rundi ruhande, imiryango itegamiye kuri Leta n'abacuruzi bari basanzwe bakorana na USAID batanze ibirego mu nkiko, bavuga ko gufunga USAID hutihuti byica amasezerano bari bafitanye kandi ko batishyurwa.
Ukraine yafashe icyemezo cyo kongera abasirikare bayo bari mu bikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kursk iri ku butaka bw'Uburusiya. Ingabo z'Uburusiya zongeye kwigarurira ibice bitari bike by'iyo ntara mu minsi ya vuba, nk'uko byatangajwe ejo n'umutegetsi mukuru mu gisirikare cya Ukraine, Fidel Niyongabo, aduha ibindi kuri iyi nkuru.
Mu butumwa yashize ku mbuga ngurukanabumenyi, uwo mutegetsi Alexander Sirski yatangaje ko yafashe ingingo yo kongereza inteko mu ntara ya Kursk mu buryo bukenewe, harimo n'ibigwanisho by'ubuhinga buhanitse. Ukraine ifashe iyo ngingo inyuma y'uko inteko zidasanzwe z'Uburusiya ziciye mu muringoti utwara umwuka utanga ingufu mu gikorwa cyazo cyo gutera inteko za Ukraine mu ntara ya Kursk ziziturutse inyuma, nk'uko byatangajwe n'igisirikare cya Ukraine. Abategetsi ba Ukraine bavuze ko igikorwa cyo kongereza inteko mu ntara ya Kursk gifise intumbero yo gukomeza ingufu z'igihugu cyabo mu biganiro by'amahoro byo muri kazoza. Bavuga kandi ko icyo gikorwa kizotuma Uburusiya bukura inteko zabwo ziriko zigwana mu buseruko bwa Ukraine bukazirungika mu ntara ya Kursk mu bikorwa byazo byo gutuza abasirikare ba Ukraine muri iyo ntara.
Perezida w'agateganyo muri Gabon azahatanira umwanya w'umukuru w'igihugu n'abanyepolitiki batatu mu matora azaba ku itariki ya 12 ukwezi gutaha kwa kane. Hari abagera kuri 20 bimwe uruhushya rwo kwiyamamaza. Fidel Niyongabo.
Umushikiranganje ajejwe intwara yo hagati ku munsi w'Imana urangiye yatangaje ko amazina y'abandi 19 bazokwitoza atari yakiriwe ku rutonde rw'abazokwitoza. Hari umunsi umwe inyuma y'ikiringo ntarengwa ko cyo gutanga amazina y'abazokwitoza, yamara barahawe amasaha 72 kugira babaye bitwaye muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro. Abazohiganwa na president w'ifata kibanza Brice Oligui Nguema ni Alain Claude Billy Binze, yabaye umushikiranganje wa mbere wa nyuma ku ntwaro ya Ali Bongo. Perezida Nguema azohiganwa kandi na Stephanie Germain Iloko, yahoze ari umushingwabikorwa w'umugambwe Parti Democratique Gabonais PDG mu mvunyapfunyo, wayoboye Gabon kuva mu mwaka w'1961 gushika mu mwaka w'2023. Umunyapolitike agira gatatu azohiganwa na Nguema ni Joseph Lapense Esigone, umunyamategeko yigeze no kuba umutegetsi ajejwe kugenzura amatagisi. Abo banyapolitike bose uko ari batatu bazokwitoza ku giti cyabo ata mugambwe baserukiye. Ni mu gihe ikiringo cyo kwiyamamaza kizotangura ku itariki 29 y'ukwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Perezida w'ifata kibanza wa Gabon Brice Oligui Nguema yafashe ubutegetsi muri kudeta y'igisirikare yabaye mu mwaka w'2023, yakuyeho intwaro yari imaze igihe kirekire cy'uwo yasubiriye Ali Bongo n'umuryango wiwe. Hari amakuru yigeze guca hirya nino yavuga ko Perezida Nguema azorondera kuguma ku butegetsi nyuma y'uko ibwirizwa nshingiro rishasha risohowe mu mwaka urangiye ritamubujije kwitoza. Ibwirizwa nshingiro rishasha ryaremewe n'abantu benshi cyane muri referendum yabaye. Abategetsi b'abasirikare batangaje ko rizoba umushinga w'intwari ya demokrasi mu gihugu.
Ayo yaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nshuti banywanya ibijwi rya Amerika, tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa internet, ni kuri www.radioyacu.com. Ku mbuga nkoranyambaga Facebook, Instagram, X na YouTube, adresse ni VOA Radio Yacu. Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro byacu birakomeje. Abakora ubucuruzi bwambukiranye imipaka mu Burundi cyane cyane abaherereye mu ntara z'u Burundi zihana imbibi na Congo bahagaritse imirimo yabo kubera umutekano muke. Bavuga ko intambara zibera mu gihugu cya Congo zirimo kubatera igihombo kinini ku buryo batabona iyo bazakura amafaranga yo kwishyura amadeni bafashe mu mabanki. Inkuru Ijwi ry'Amerika yateguye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi murayigezweho na Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Abadandaza bo mu ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bakora urudandazwa njabukambibe bavuga ko intambara zibera mu gihugu cya Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo zatumye bagira gahombo kanini. Aba ni bamwe mu badandaza bo mu ntara ya Cibitoke.
Ni kuvuga mu by'ukuri ibyo bintu byadufasha cyane kuko dusohose umuryango wamenya tuyamara abamama basohotse uno munsi turarari
ariko ubwo kubura mayira n'ibindi aribyo twatwayeyo bimwe byahezeyo aribyo twategezwa gutwarayo bimwe byatuboreye ko kubera iki ntaho turi bibijyane n'ibiriyo ntaho turi bubikishe.
Ingaruka mbi yako gahombo ningene amabanki canke amashirahamwe yo kwiziganya no kugurana na azo bafata mu kanigo hamwe iyo ntambara ihuza abasirikare ba Congo n'abagwanyi b'umuhari ba 23 itohagarara.
Muri make jende kondaraba mu gihe turimo ubu bamwe n'ubusho turindiriye kujamwo no kutwambura aho tuba ari byo byagiye ari byo twahebeye mu byo twategeka kanyamwe kuriha abo tuba dusanzwe twasabye amadeni
nkanje aho merereye n'ukuri nararaguranye udufaranga muri banki kugeza kuri isaha ari byo nararungitse hari batari bwanyishure n'iyi santa mu umubwira ati nyishura akwishure gute commerce yarahagaye.
Eka n'abakorera mu masoko y'ibujumbura umugwa mukuru w'ubutunzi baba bakongomani canke barundi nabo nyene bavuga ko babona ingaruka mbizi ntambara zibera muri Congo ari kibazo gikomeye. Uyu numwe mu bakongomani bunguruza abantu bakorera ku isoko benshi bita kwa Sioni avuga kwa kukazi kahagaze.
Urabona kera turuko turakora neza kubera ari activity gabo namara ya jage mu gihugu cy'umuri Congo umunsi yatanguye gushika ubu nta kazi vraiment akazi kose karafuye n'abakiriya n'amahera
turazinduka ngaha kuva 6h
gushika 6h mu kiri wo muturonga
wapi akazi nako kagenda byose biri out aha ngaha ushobora kuronga abantu babiri ubazana muri Congo amahera y'ukugura igitoro ukuriha versement na kigenda uwinjiye ama probleme n'umubosi w'imodoka n'igitoro nacho waronse
urananiwe ari abashoferi bamwe bamwe nga bapanza mu muri quartier babura nk'amahera y'ukurenza wisanzwe ubwo n'akazi k'iwabo akanyene kinshi yose ubu akazi nako bafite ntituzi ingene tusoba
amabiro ya sigare yari hama taxe nayo mahera yingi no muri kumenya imodoka yara usanga yifiriye mu manzu imodoka zisigara mu mpamvu.
N'abadandariza muri iyo soko ngo ntabaguzi baturuka muri Congo baherutse kuva izo ntambara zitanguye muri ico gihugu kibanyi bavuga ko bariko bakura bahomba kuko abakongomani aribo babagurira ku bwinshi bazanye amafaranga y'agaciro.
Ati kacu kifashe nabi kubera nta bakiriya nta bantu bazi ikintu turonka nta kintu se nko nabacuruza mu minsi heze nuko ncuruza ubu nta n'icya gatatu cy'amahano abandonka ndonka n'icya gatanu icyo bivako cyane kuba abantu baza sinzi aha muri parikingi abantu bahura ari uja n'uruza abantu buzi hahose abantu buzuye imiduga utoraba ariko n'abantu bahaye n'imparuro.
Ibiharuro bakunzi b'Ijwi ry'Amerika bakura ku rubuga rw'ibanki nkuru y'igihugu byerekana ko ica gatatu c'ibidandazwa bivuye mu Burundi bishogwa mu gihugu kibanye ca Congo. Ubwo rubuga ruvuga ko mu mwaka uheze u Burundi bwinjije imiliyaridi 121 zivuye muri Congo mu mwaka uheze 2024. Umuhinga mu by'ubutunzi Diomede Ninteretse yakurikiraniye hafi ico kibazo avuga ko gahombo kagiye kuba kanini haba kuri abo bakora urudandazwa ndengambibe no ku gihugu nyene.
Urazi abantu bahunze babuye bakeneye gufashwa bahora baza kurangura naho bariko barafashwa muwiza cibitoke yahaye muwiza gihanga kandi Burundi buzogira agahombo gakomeye ari nacho gituma nibaza yuko kumbura ingingo zizofatwa kugira abagahengwe na cyane cyane aho kuri frontiere bahasekirize abantu basubire guhana hane bidandazwa vuba nibaza ko ari kibazo kirajishinga basanzwe batwara igihugu.
Ubushikiranganje bw'ubudandaji n'amahinguriro bubicishije ku muvugizi wabwo ahumuriza abo badandaza ko Leta y'u Burundi itareza amaboko. Onezime ni yukuri agasaba abo badandaza kuraba izindi nzira bocishamwo ibidandazwa byabo ngo kuko mu ntambara ubuzima bubandanya.
umutekano maze kubura hagize ikintu na kimwe cyononekaza umutekano no kuvuga ibintu by'ukuri birahungabana abantu barahungabana n'urudandazwa n'ibyo raheza nago rugahungabana rero ico twovuga nuko abibene gihugu ba mu kibitoki abo muri uvira kambere na ku isoko yo kwa Sion batoce bafata yuko ubuzima buhagaze no gutangura kwiyumvira nimba batari baravyumviriye kera mbega kwiki kitakunze igishoboka ni giki
ibidandazwa byahora bishogwa mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bikinjiza amafaranga avuye mu makori n'amatagisi ni fuyingano ibinyobwa byihinguriro rya Brarudi itabi hamwe n'amasabuni intambara zaduse muri Kongo zaragize ingaruka mbi ku butunzi bw'igihugu cy'u Burundi gihanze muri kino gihe n'ubukene bw'igitoro n'amafaranga y'agaciro mva makungu
Leta ya Amerika yatangaje ko hiteguye gukorana na Republika ya Demokarasi ya Kongo mu bijyanye n'amabuye y'agaciro nanone Diane Ninahaswe
ubushikiranganje ujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu bwabitangaje ku munsi wa Mungu buvuga ko Kongo ariyo yasavye Amerika gukorana nayo ayo masezerano yotuma Amerika ishira imitahe mu butari n'amabuye y'agaciro vyayo Amerika nayo igacifasha Kongo mu vy'umutekano itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters ijwi rya Amerika dukesha ino nkuru ritangaza ko Kongo ibicishije kuhagarariye inyungu zayo muri Amerika imaze kurungikira makete menshi umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Marco Rubio n'abandi bategetsi ba Amerika isaba ibijanye n'ano masezerano urwandiko umuvugizi w'ubushikiranganje bujeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yarungikiye iryo torokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters rugira ruti Amerika iriteguye gukorana na Kongo ibiganiro bijanye n'iki gisata gihwanye n'umurongo ndetse n'icivugo cha president Donald Trump ashira inyungu za Amerika imbere ya byose Kongo ifise ubutari n'amabuye y'agaciro bikenewe mu gukora ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu by'ubuhinga bwa none itorokanizo ry'amakuru y'abongereza ribandanya kuvuga ko mu ntango zo ku kwezi umwe mategetsi mu biro vya president wa Congo yakoze urugendo aha i Washington DC aho yari yaje kuvugana n'abategetsi ba Amerika kuri ayo masezerano Congo yipfuza kugirana na Amerika umwanditsi akaba n'umwigisha w'umunyamerika Jason Stearns yakoze ivyigwa bitandukanye kuri Congo asesangura yavuze ko atankeka ivyo Kongo isaba Amerika bizoshimisha kandi bikagwa neza abanyamerika benshi Jason Stearns yigisha kuri kaminuza Simon Fraser yo muri Canada yasiguye ko inganda zicukura ubutari n'amabuye y'agaciro muri Kongo ziganjemo izo mu Bushinwa yemeje ko Amerika ataruganda na rumwe ifise rukorera muri ico gisata muri Kongo ubutegetsi bwa Kongo ntacho buravuga ku mugaragaro ku vyano masezerano bwifuza kugirana na Amerika mu ndwi heze ariko Patrick Muyaya avugira leta ya Kongo yavuze ko igihugu ciwe cifuza kwagura abafatanyabikorwa muri ico gisata asigura ko ibiganiro bijanye n'amasezerano hagati ya Kongo na Amerika biba ku munsi ku munsi uwo mutegetsi wa Kongo yagize ati abanyamitahe b'abanyamerika bipfuza kuza muri Kongo barahawe ikaze ntankeka bazoronka aho bakorera Kongo ifise ibibanza byinshi byo gukoreramwo byo bavyiza rero abanyamerika bazanye imitahe yabo ngaha Kongo ifise ubutare n'amabuye y'agaciro menshi mu butare buzi imbere y'ubundi harimo cobalt lithium hamwe na uranium
muri Kongo ishyaka Parti pour la reconstruction et la démocratie PPRD rya Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryamaganye ijyanwa mu butabera ry'abayobozi bakuru baryo inkuru mugezwaho na Fidel Nyongabo
Umushingamateka François Nzekuye wo mu mugambwe PPRD yavuze ko ivyo vyerekana intwaro y'igitugu muri Kongo yavuze ko abanywanyi b'uwo mugambwe batangajwe n'uko leta ya Kongo itanguye kubarengukisha kugira batanga amakuru ku vy'uko bo baba bakorana n'imigwi igwanya ubutegetsi batazi uwo mushinga amateka yatangaje ko abategetsi ba leta ya Kongo bazi iyo migwi kubarusha kandi ko we hamwe n'abagenzi we bakunda igihugu kandi bubaha inzego zacu uyo mushinga amateka wo mu mugambwe tavuga rumwe n'ubutegetsi yasavye abanywanyi b'umugambwe kuguma batekanye abibotsa ko uko iminsi igenda bariko barabona ku intwaro ya president Felix Tshisekedi iri kirondera abo yegeka ku ivyaha aha yasiguye ko Kongo yahoze yubatse igisirikare kiza mu kibanza ca 11 mu bikomeye cyane kurusha ibindi ku mugabane wa Afrika. Yongeye ko ico gihe abakozi ba leta bahembwa ku gihe yamara kwivyo vyabaye imfa gusa kubera ubutegetsi budafise imigambi rashe yo gushikana abanyagihugu kwiterambere. Ibiro vy'umushikiriza manza w'igisirikare muri Kongo vyarungikiye amaketa abanyapolitike 10 bo mu mugambwe wa Joseph Kabila, naho batatu muri bo ari bo bonyene barengukishijwe kugira basambishwe kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru wa Kongo Kinshasa, nk'uko vyatangajwe na Jean Buyu ababuranira. Mwarengukishijwe harimwo Aubin Minaku, icegera c'umukuru w'uwo mugambwe yigeze kuba umukuru w'inama nshingamateka, na Emmanuel Ramazani Shadari yigeze kuba umushikiranganji w'intwara yo hagati, yarigeze no guhiganira kuba umukuru w'igihugu. Jean Buyu yatangaje ko we hamwe n'abagenzi we bazokumviriza ivyo bahamagariwe. Ubutumwa baronse ntibusigura impamvu barengukishijwe. Aubin Minaku yatangaje ko bazokwitaba uyo mushikiriza manza kugira birinde umwikeko wari wo wose. Yarahakanye ko bakorana n'abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 canke iyindi migwi yitwaje ibigwanisho iyariyo yose. Mbuyu yavuze ko inzira we hamwe n'abagenzi we barondera ari ya politike, kuko atari ugufata ibigwanisho. Arongera akiyamiriza mu buryo utomo inteko izarizo zose zo mu mahanga ku butaka bwa Kongo. Impamvu y'ukuri yirengukishwa ryabo banyapolitike nitomoye nk'uko bizatangajwe na Jean Buyu abunganira mu vy'amategeko. Yamara President Felix Tshisekedi yigeze kugirana amasezerano yo gusangira ubutegetsi na Kabila, aherutse kumwagiriza ko ashigikiye abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 bafashe ibisagara bitari bike bikomeye cyane mu buseruko bw'igihugu kuva mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Joseph Kabila yaravuganye kandi n'abanyapolitike batavuga rumwe na leta n'abaserukira amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki mu ntumbero yo kuganira kazoza ka politiki k'igihugu. Kuba bagwanya ubutegetsi bo mu mugwi M23 ariko bafata ibindi bice mu buseruko bwa Kongo vyasongeye isibe mu ntambara imaze igihe kirekire mu gihugu. Iyi ntambara irafitaniye isano niho nyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994 hamwe n'urugamba rwo guhiganira kwigarurira amatungo kama akomeye cyane muri Kongo. U Rwanda rurahakana ko ruha ibigwanisho n'inteko umugwi M23.
Ishyaka ry'abaliberal riri ku butegetsi muri Canada ryatoye Mark Carney kuribera umuyobozi akazahitaba na minisitiri w'intebe w'icyo gihugu. Asimbuye kuri uwo mwanya Justin Trudeau, weguye ku buyobozi bw'ishyaka no ku mwanya wa minisitiri w'intebe mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Mark Carney w'imyaka 59 yatowe n'abagize ishyaka rye ku majwi 85.9%. Yarahatanye n'abandi bakandida batatu. Agiye kuyobora Canada mu bihe bitoroheye icyo gihugu kubera igitutu gikomeje gushyirwaho na Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, watangaje ko igihugu cye kizongera amahoro n'amatagisi ku bicuruzwa biva muri Canada. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Joseph Hakizimana, umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda, wigeze kwiyamamariza umwanya mu Nteko Ishinga Amategeko ya Canada mu matora yo muri 2019 mu ntara ya Quebec. Nuwo mu ishyaka NDP ritavuga rumwe n'ubutegetsi muri Canada, aravuga uko yakiriye itorwa ryo mu minisitiri w'intebe mushya.
Mbere yuko Premier Minister Trudeau urimo gusohoka hazi igitutu cy'uko agomba kwegura, hari ibintu byinshi bimaze guhinduka, cyane cyane nk'amatora ya Trump yabaye muri Amerika, ku buryo muri Canada na politiki yaho yahindutse mu minsi itambutse. Byatumye abantu twese aba muri opposition hatitawe ku mashyaka cyangwa n'ibindi, abanyakanada dusa naho twagiye hamwe tuvugurura ururimi rumwe kugira ngo tubashe kuba twareba uko twitwara muri iki kibazo cyatewe na gahunda ya Trump. Byatumye rero na n'uyu mu premier ministre mushyashya twabonye asa naho afite soutien ikomeye cyane y'abanyakanada benshi. Ni nk'aho ibyadutandukanyaga twabishyize ku ruhande kugira ngo turebe uko tukanyura muri iki kibazo. Ku buryo rero n'umuyobozi wacu w'ishyaka ryacu nawe yamuhaye amafelicitation, ubwo ni ukureba igiye kuzakurikira muri iyi minsi mu rwego rwa politiki.
Amatora rusange muri icyo gihugu yari ateganijwe mu kwezi kwa cumi uyu mwaka, ariko hari amakuru avugwa ko ayo matora ashobora kuba na mbere. Mubona ayo matora kuri mwebwe ashobora kuzaba nka ryari?
Nge ku giti cyanjye ntabwo nabasha kumenya ari ryari, ariko abasesenguzi benshi ndetse n'abantu bo muri iri shyaka ryari ku butegetsi bigaragara ko amatora ashobora kuba vuba. Hano bagira icyo bita gutangiza kampanye. Abakurikirana politiki hafi berekana ko, ndetse n'amakuru agera ku bantu batandukanye berekana ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu mu ntangiriro z'ukwa kane kwiyamamaza bishobora gutangira. Nuvuga ngo rushobora gusanga mu mpera z'ukwezi kwa kane cyangwa mu ntangiriro z'ukwa gatanu aribwo tubanye indi guverinoma nshyashya. Ariko icyo nababwira ni uko ahangaha uko politiki ikorwa buri shyaka ubu ngubu, baba konservateri, abaliberali ndetse n'ishyaka ryacu, ubu yose aba yaramaze kubona abakandida babiteguye. Ni ukuvuga ngo nibatangiza kwiyamamaza ahantu hose usanga ibintu byose byaramaze gutegurwa, kuko baba barabiteguye mbere cyane ku buryo igihe cyose bayatangiriza abantu babiteguye guhita bajya mu kwiyamamaza.
Bwana Joseph Hakizimana, ubushize mu 2019 wagerageje kwiyamamaza, ese muri uyu mwaka waba ufite intego zo kwiyamamaza?
Bo niyamamaza mu 2019 ni ishyaka ryaje kunshaka bitewe n'ibyo mbamo n'ibyo nkora ndavareza ishyaka. N'ubu ngubu baranshatse, turimo kubikoraho, ndumva hari amahirwe menshi yuko nshobora kwiyamamaza bigeze kure.
Ikindi wakomojeho nuko muri iyi minsi igihugu cya Canada kiri mu bibazo bikomeye cyane n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Trump yanavuze ko yifuza ko icyo gihugu cyanyu cyaba leta ya 51 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ibijyanye n'urugamba mu bijyanye n'iby'ubucuruzi, aho Trump yifuza kongera amahoro ku bicuruzwa biva mu gihugu cya Canada. Ese aho ngaho mu Banyakanada ibyo byakiriwe gute? Abanyakanada nabo bavuze ko biteguye kwihimura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Urabona ibintu bigana he mu bijyanye n'imibanire y'ibi bihugu? Ese McKinney urabona hari icyo ashobora guhindura kugira ngo acubye uwo mwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi?
Bo nicyo twizera ko muri iki gihe gitagiye gufata ubutegetsi ashobora gutuma acubye uwo mwuka mubi. Ariko ni ibintu bihangayikishije Abanyakanada benshi ndetse n'Abanyamerika benshi. Gusa nkuko nabivugaga mu kanya, guverinoma yacu mu by'ukuri yakoze uko ishoboye, natwe bo muri opozisiyo twashyigikiye cyane uburyo yitwaye mu kibazo. Ikibazo cy'ubutegetsi bushyashya buri muri Amerika buyobowe na Perezida Trump ni ikibazo kitoroheye isi. Bigaragara ko nyine byahungabanyije ntabwo ari Canada gusa, hari Mexique, hari ibihugu bya Otani n'ibindi. Ubona ko nta muntu uzi aho amaherezo yabyo, ariko buri gihugu kimwe n'umuntu agomba kwitegura ikibi gishoboka dawose. Ni ukuvuga ukitegura uvuga uti ibintu bigenze nabi kurusha uko nabitekerezaga nabyitwaramo gute. Nibyo rero Canada iri gukora na resi z'omezire zishobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku Banyamerika. Gusa turizera ko uyu mugabo mushyashya McKinney ntabwo ari umunyapolitiki, ariko ni umuntu ufite kamembe reputation nziza, amateka meza. Turatekereza ko dukurikije uko tubona Trump n'ibindi ashobora kugira ikintu astabiliza muri iyi minsi, ariko umuntu nyine uyobora iki gihugu cya Amerika ntabwo ari umuntu ushobora kumenya ngo wamwitegura gutyo, kuko ahinduka umunota ku wundi. Turi kwitegura Abanyakanada turakomeye, twatangiye no mu ngo zacu gutangira kureba uko tubyitwaramo buhoro buhoro.
Joseph Hakizimana, umunyakanada ufite inkomoko mu Rwanda, ukaba warigeze no kwiyamamariza umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Canada mu ntara ya Quebec, ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire.
Turabashimiye namwe ubwanayizi mukomere cyane.
Inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi, murashobora kubikurikirana bice ku rubuga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya.
Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu, cyangwa kuri web yacu waishatu radio yacu voa.com, ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize.
Mu rubuga rwa WhatsApp y'ijwi rya Amerika usoma amakuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Byumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe.
Ijwi rya Amerika ni radio yanyu,
turabizera nk'uko mutwizera.
Mwakoze nshuti kudutega amatwi, tubararikire n'ibindi biganiro radio yanyu ibategurira buri munsi. Nshimiye kandi bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho. Ibiganiro mwumvaga byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije, Nadia Taha niwe washyize hamwe amajwi. naho kuri mikro ngari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabifuriza amahoro n'amahirwe, mugira ibihe byiza.